Mandanya kumviriza ijwi rya Amerika. Amahoro nchuti bakunzi mwahise mu kumviriza ibiganiro vya radio ya Amerika risamira ni Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda hano muri studio ya 18 muri kumwe na Jewe Diane na Hazoe ndabategurira nkongera nkabashikiriza ikiganiro wanyu mu ntara zimwe zimwe rero mu ngingo y'ivyo nabateguriye uno munsi
hari gihubu vuye ku mucoko ukahita gusa ari nkoni ziyaka nawe gatahira wa mucoko wisuka n'inkoni urazi gukubitwa we mutirwanye no muntu kari ngorana.
Uyu ni umwe mu bapfasoni wo mu ntara ya Cibitoke mu gihugu cy'u Burundi yemeza ko abapfasoni muri iyo ntara bahohoterwa bitagira izina n'abashinga ntahe babo. Iyo nkuru co kimeni yindi yerekeye inzoga yitwa akayuki igisibije mu ikambi ya Mahama iri mu gihugu cy'u Rwanda. Turazigaruka ko handi hato ntimuve ku maradio yanyu. Turanaja mu ntara ya Bururi mu gihugu cy'u Burundi nyene tubabwira iby'ubukene bw'ibikoresho mu mashure y'imyuga navyo nyene turabigaruka ko. Ariko mbanze ndabwire muri make ko abantu bashika kuri munani bapfuye abandi barenga 10 barakomereka ku mugoro wa kuri no wa kabiri Manhattan mu gisagara ca New York ngaha muri Amerika ni gihe umugabo yaratwaye ikamyo yiraye mu nzira y'abagendesha amakinga n'abagenda n'amaguru yiseka abanyagihugu batari bake. Umukuru w'ico gisagara ca New York Bill de Blasio yatangaje ko ari gitero c'iterabwoba kuko wabikoze yabikoreye abanyagihugu bitekaniye. Ico gipolisi kirongera kigatangaza ko uyo mugabo yakomye akarura avuga ngo Allah Hakbal mu rurimi rw'icarabu bisigura ngo Imana ni nkuru higihe yasohoka iyo kamyo hahejeje gukora iryo bara. Abategetsi mu gipolisi babwimenyesha makuru ko yabikoze ari umugabo w'imyaka 29 umwimukira ava muri Uzbekistan azwi ku izina rya Saifullah Saipov yinjiye muri Amerika mu mwaka w'2010. Umushikiranganje imigenderanire n'amakungu wa Argentine yavuze ko hari abanyagihugu bava mu gihugu ciwe bitavye Imana muri ico gitero ariko ntiyatangaje igitigiri cabo. Nayo umushikiranganje w'ubirigi ajeje imigenderanire n'amakungu we yaremeje ko umubirigi umwe ari mu baguye muri ico gitero. Umukuru batavuga rumwe n'ubutegetsi bwa Kenya Raila Odinga yavuze ko azobandanya arwanya itorwa rya Uhuru Kenyatta gushika ku iherezo itorwa yemeza ko ryaciye ku biri n'amategeko. Ivyo yabitangaje kuri uno wa kabiri. Raila Odinga yasiguye ko mu gihe atacu yokora yoba yemeye ivyavuye mu matora. Yemeza kandi ko ariko arwanira demokarasi. Iryo jambo ryiwe ryari ririndiranywe igishika n'abanywanyi biwe. Havuga ko kugira ngo yemeregwe ko hatunganywa ayandi matora mu minsi 90 nk'uko avyifuza agiye gukora isekeza ryo kundagiza ryo kugaragariza mu gihugu ariko ntiyavuze nimba azokwitura sentare na hinyuzwa nkuko yabikoze matora ya mbere. Igihugu cha Somalia nico gihugu kiza ubwa mbere mu bihugu vyishwemo amenyesha makuru benshi muri no myaka 3 iheze. Ivyo bivugwa n'umuryango ushinzwe gukingira amenyesha makuru CPJ mu majambo magufi y'icongereza. Kutonde gw'incuro ya 10 rusohoka uko umwaka uheze gwashize ahabona kuri no wa kabiri. CPJ yavuze ko amenyesha makuru baharugwa muri 100 biciwe muri Somalia muri no myaka 10 iheze mu gihugu kibandanya kuvugamwo intambara. Nyuma yo kuza rero ku mwanya wa gatatu mu mwaka uheze, Siria igihugu kimaze imyaka irenga 6 mu ntambara caje ku mwanya wa kabiri mu bihugu wamenyesha makuru bishwemwo benshi muri no myaka 3 iheze. Igihugu kiza mu mwanya wa gatatu ku rutonde rwa CPJN ni Iraki ahamenyesha makuru bishwe n'abarwanyi ba leta ya Islam abarwanyi bashigikiwe na leta hamwe n'iyindi mihari. Radio ya Amerika muratwumva kuri FM 94 n'ibice 9 na FM 95 n'ibice 2 mu Burundi no muri Republika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Huko ari mu Rwanda mutwumvira kuri FM 104 n'ibice 3. Mushobora kandi kumva iganiro vyacu muce ku ruga rwa internet yacu ari wezitatu akaburungu radio yacu vewa akaburungu com nayo ku ruga rwa Facebook adresse yacu ni vewa radio yacu. Ikiganiro ni wanyu mu ntara ikaze nshuti bakunze
iwanyu mu ntara hanyu mu ntara
ni kiganiro kibashikiriza makuru avugwa hanini mu ntara no mu makambi y'impunzi z'abarundi ari muri Tanzania mu Rwanda muri Uganda no muri Republika Iharanira Demokarasi ya Kongo
hanyu mu ntara
nakajyo ijwi rya Amerika ariho umunyagihugu ahaherereye ku gatumba ni kambi kugira yagira abantu kwabayeho mu buzima bwiwe bwa misi yose
hanyu mu ntara ni cyanyu
Nongere ndabahe ikaze abapfasoni mu ntara ya Cibitoke mu gihugu cyo Burundi bari dogera abashinga ntaye babo ko babahohotera igihohoterwa bagegeka ahanini kumvu zibiri ya mbere ibirabo birenze amasaha yo kugara ya kabiri nayo akaburegwe karengeje reka mugenzi wacu mu ntara ya Cibitoke Diane Ndonse atubwire ibindi kuri no nkuru
Abakenyezi bo muri zone buhayira ya commune Mugwi bavuga ko bahohoterwa nabubakanye mu buryo butandukanye atwovuga nko kurangura amabanga yabubatse ku nguvu harimo no kubaharika byongeye hari nabadatanga amafaranga yo gusoma hamwe no kubakubita ahanini aba bakenyezi bavuga ko intandaro nyamukuru arakaboregwe kava kugufata inzoga zambiye uyu numwe muri bo avuga ko bashika babakubita hejuru mu ruho w'ibikorwa byo mu rugo
hari gihe ubuvuye ho umucoko ugahita gusa ari inkoni zigirane ziyaga nawe gatahira wa mucoko wisukane inkoni kandi ubwo yanyweye ntimwirikwanye urazi gukubitwa we mutirikwanye n'umuntu kari ngorana abo bagabo bonwa bakagereza bagataha bahita muhira nyene bareka guhohotera bakenye Cheno mvamenga vyoba vyitsa
hambavu yuko gukubitwa twibutse ko muri no zone nyene hari umugabo aherutse kugerageza kwikura umugore wiwe akamuha uwundi mugabo kubga kaboregwe nibinyene abakenyezi babona ko ari kutubahiriza agateka kabo
twirwe yo mundimiro twatatu kwitira mu bikoni rufungu turiko duhabana abo bagabo rero babari yo kumabare nayo nkatwegwe ntituvanga atariko kumunsi wa Mungu tuvanga tugiye mu misa tugiye gusenga konyere bazoza abantu dandaza ntitumenye yuko twariwe Mikaheruko ibaye cyo cyambere nta nubwo twari bwige twumva ngo umuntu aragurishwa akadandazwa tabaye igitungo bagiye kubaga imyifato nkiyo ni mibi ni kuyamagana abantu bose bamenye ko bafisa gaciri imbere y'Imana nabantu nabategetse kuko urumva nta bwa ari byo umva bakenyezi baba ariko barahohoterwa gateka kazi na muntu ko bakari ko karononekara
komine mugwi iri mu makomine acimbuka ibifungurwa ugereranije n'ayandi makomine yo mu gihugu byongeye isanzwe icukugwamo inzahabu abagabo baho bavuga kwizonzoga batozigisha ahanini bishimikiza ko batobura amafaranga yo kuzigura ikindi nuko inzoga zikanywa mu bitoke nyinshi ziva muri iyo komine
ashe inzoga haziriho nezotwinywera ahubwo habukenya amahera mugabo tuzoziwa nashigira gute ku bitoke bana tuba muri ibyo turero kuzi
kuza rero kuzinywa rwozinywa tukazinywa ku mategeko umva nkaro nkabo bazinywa zikabarwara nabi kajosanga umuntu ajaganye ibintu byo mu rugo kandi atazinyoye bito shoboka ko yonone bintu nkarweza turazinywa ariko tutazinyoye ugasanga turabana kankaje nabwo ntago ushobora kumenya ko ari nkaje kandi ntanyo ukabona ndakomeye
ariko hagati muri aba bagabo harababona ko nyabona abajeje intwaro buhagurukira iki kibazo ni mugihe bavuga ko ubunywero bwugurugwa kuva amasaha ya gatondo kugeza ijoro
mu bisanzwe nuko abajejwe intwaro hanini nibo bofata ingingo ya mbere kubera kuracyobora gusanga ububare bwuguruye kuva mu gitondo gushika ku mugoroba mu byukuri rero bishitseho umuntu w'umugabo atabakiyumvira abana biwe cyangwa yiyumvira urugo cyangwa yiyumvira kadoza ku muryango wiwe urumva ko mu byo byo gutuma banywa inzoga mu gitondo cyangwa amasaha taragera biratuma niyo ngeso mbi yo guhohotera abakenyezi baho
Ariko nubwo biri uko muri rusangi ubunywero bitegekanijwe ko bwugurugwa isaha 8 z'umutaga aha kandi amakuru dukura mu mashira hamwe yitagateka k'abakenyezi mu ntara cy'ibitoke nuko amabi akoregwa abakenyezi afatiye ku mibano n'ubutunzi ari nayo ahanini arimo ibijanye n'akaboregwe aharugwa kwijana na 5 mu ntara yose mu kiringo cy'amezi 3 aheze mu ntara cy'ibitoke Diane Ndonse ijwi rya Amerika
Yane ndonse urakenuye ahandi rero urukanywa ruriko rutuma guhemuka abarusoma ni mwikambi ya Mahama muri yo kambi ya Mahama iri mu gihugu cy'u Rwanda inzoga yitwa Akayuki iragisibije reka umenyesha makuru w'ijwi rya Amerika mu Rwanda Desire Hatunga Imana atubwira ibindi kuri no nkuru
Iyo nzoga igisibije ho mikambi ya Mahama ifisa makari ya dogre 12 ikaba ibuganijwe mu gacupa kavuyemo ikinyobwa cha Heineken ikaba ifundikiye neza ikagugwa amafaranga 200 y'u Rwanda umwe mu babaho muri iyo kambi atumenyesha ko harabagabo bamaze kuyihebera kwa n'abagore batayigera umutwe nayo igahezi kabagaragaza
hari inzoga zitwa za kayuki inzoga zitwa ibyuma n'izindi nyinshi biganira bitazacyamudiho naho bagerageza kuzigwanya ziya gisibije ngaha mu nkambi ya Mahama aho usanga abantu bazinwa barahinduye imico ugasanga umudamu arafise umugabo i Burundi mugabo kubera yizanye aragiye aranyoye iyo kayuki yagurishije nk'igarama yateze aragiye aranyoye kayuki ya mbere kayuki ya kabiri nazo zekaze cyane bacu usanga agiye afatanye n'undi mugabo nabane yasize umugore i Burundi bagaca bakora n'ibidakogwa ugasanga mbere hariho n'ababyara kandi abagabo batari ngaha abandi nabo ugasanga batashye mu rugo abo bagabo bafite abagore bariko baragwana n'abagore babo
uwinywa iyo nzoga aratubwira amabi yayo mu mubiri ariko akamenyesha ko kuyiheba bitoroshye kuko ariyo bashoboye kugura
alcohole yayo irarenze gose ko niyo uri kurayinywa urumva yuko nyene mu mutwe itandukanye n'inzoga zindi kindi yo byutse usanga wacitse intege niho umuntu w'umugabo nk'udukorwa two muhira usanga ari kibazo
tukoganya bake
nk'amabanga y'urugo nyene yo kubaka urugo usanga byarahindutse cyane kumva ko itafitse icyo itakemeze nk'uko yahora utazinywa
ariko mu kazi bandanye
none ko arizo zihari kandi zizembutse ibiyera na za turbo atawo zigonda
aho badandaza iyo nzoga wari mu bayinywa amenyesha ko hatigiye habura amatati yo kugwana abagabo bakama mu nduru nabo bubakanye iyo batashe mu zabo
akatari gakikunda gusanga hadutse amatati hagati y'uwo yidandaza n'abazinywa gasanga ro hadutse ibibazo byo kugwana nabazananye batakebuka ubucuti bw'ubugenzi bari basanganywe ugasanga bariko baragwana kandi atanica bariko barapfa bigaragara yuko abayinywa cyane ratuma batubwenge ugasanga ariko arakora ibyatari yifuza gukora nk'abagabo bazinywa niba urugo rubaruzeye ko kazoza canke gukora ngo bagire ico bamariye umuryango ariko kubera inguvu zigenda ziragabanuka ku bazinywa banako ikozwe n'amasukari n'umwambira w'ikirenga usanga bukeye atabagira imbaraga zo kuvyuka ngo bashobore kuba boja gukora
abakenyezi babaho muri iyo kambi ya Mahama bafise abagabo banywa iyo nzoga bipfuza ico yifuta muri iyo kambi bamenyesha ko amaba bayinyoye bakora arenze urugero
abagore nta mahoro dufite mu nkambi kubera izo kayuki babonye kariza amafaranga makeya zingatuma abagabo baguma basara iyo yagiye akaza yabo umwe yari nka butanu mu nzu icyo gihe ntiturara mu nzu ari umugabo wawe ntimurara mu nzu ahubwo banadufashije izo kayuki banazica mu nkambi kuko mbona nta gaciro zinafite nta n'icyo zinadufashe kayuki yadufashaga mbere tukinjira mu nkambi nta zindi nzoga zariho tukagira n'inzoga ariko zaje guhinduka bituma abagabo bacu bata umutwe n'abagore hano bataye umutwe ubu nta karanga k'abarundi bagifise bituma tugira umutekano mukeya cyane nta mutekano dufite kuri izo kayuki
twarishikiye aho bahingura iyo nzoga nko ku kilometero kimwe uvuye muri iyo kambi ya Mahama nyine uruganda atashatse kuvugira kuri mikro yacu akaba yatumenyesheje ko yahawe itegeko n'abantu atashatse kutubwira ko atohirahira ngo abandanye akora icyo kinyobwa kandi ko agiye kuvyubahiriza Desire Tunyimana Mahama Ijwi rya Amerika
Ijwi rya Amerika muri Kongo ubu naho nyuma y'imyerekano yabaye kuri no wa mbere mu gisagara ca Goma muri Kongo igamije kwiyamiriza kwegeza inyuma amatora y'umukuru w'igihugu muri ico gihugu abakora imyuga itandukanye bemeza ko ubuzima buriko burasubira kugaruka buke buke humviriza ivyo babwiye umenyesha makuru wacu Claude Ganza munyamagana ariko akurikiranira hagufi ivyinkuru
Majengo leo nibye
Majengo uyu munsi bimeze neza. Ejo hari urusaku rwinshi mu mihanda ariko uyu munsi haratuje. Ese ubundi abigaragambye kurabazi? Sinigeze mbabona kuko nari nibereye mu nzu nitwasohokaga kubera urusaku sinababonye. Uyu munsi hameze neza rwose. Ejo nta nubwo abanyeshuri bize ariko uyu munsi bagiye. Ntacyo twabivugaho. Kubera iki? Turabukwishakishiriza ntitwavuga ku bibazo by'igihugu. Turabanye politiki. Muri abaturage b'igihugu ariko. None kuba uri umuturage byatuma uvuga ibitakureba se?
Ndoshwa kuna ta problem.
Ndoshwa nta kibazo gihari. Nyenturutse yo zakitukuyo hepfo ya college. ariko nta kibazo na gito nahuye nacyo mu nzira
niliona munji eh
ndabwo ba ni virunga barikugira yo kurangura nza kibazo bafunguye esho nta niduka narimo gyari rifunguye
esho nabwo wageze hano goma
eh narahageze ntabwo ari kurenga hano mu birere ngugere hijya kuri ropo bahise duta uyu munsi ryaremye ndakibaza
ese ubu nkamwe muri hano goma muturutse mu Rwanda ntabwo bamufite ko byakongera bigacika mu kiraha
ya ntabwo igoma si haba ikibazo rimwe ubundi bigashira nyine iyo bibo iyo bigize bibaje mu bwongo byongera bikagaruka singa basazi nokubireba gucyo nasi gutabakuramo bibarimo nokubireba gucyo
iyo bishize nyine
hari ye bateza nakavuyo ngisaha imwe ubundi ukabona ibibazo biraraga
buno bonye abantu bari kugenda ndakibaza
ese ubu nkamwe muri hano goma muturutse mu Rwanda ntabwo bamufite ko byakongera bigacika mu kiraha
none suru kumva handu habereye ibinde jo none urukumva nta nukugenda nyina nawe ukifanga fangura ukavayo kubaho
tugereranyiriza uko uyu munsi bimeze nuko byari bimeze ku wa mbere h'imyigaragambyo
leo amejari batu kutembea
uyu munsi urabona abantu barimo gutembera nta kibazo urebye ibintu bimeze neza buri kimwe urabona ko kiri gukorwa nta kibazo
kama kawaida kuna tatatizo atamuhasa
murumva nta kintu cy'icyo bamufite
ayivyoga kuna juu bamerejesha tena
oya ntabwo bakuko ituze ryagarutse mbese urebye nta kibazo kuko ibintu byose birimo kugenda neza amasomo yakomeje urujya n'uruza rw'abantu amasoko arimo kurema guko buryo soko nicyo kintu kingenzi iyo ritaremye amaduka ntafungure buryo nta mahoro abahari ariko ubu abantu baragenda bakagaruka nk'ibisanzwe
Nuko rero bari bamwe mu banyagihugu mu gisagara ca Goma muri Kongo bariko bavuga ingene ubuzima busa nk'ubwasubiye gutangura inyuma y'imyerekano yabaye kuri no wa mbere igamije kwiyamiriza iyegezwa inyuma ry'amatora y'umukuru w'igihugu ririko rivugwa muri ico gihugu ca Kongo. Ijwi rya Amerika mu Rutovu ni muri ni komune ya Rutovu intara ya Bururi muratwumva kwijana muratwumva kuri FM 94 n'ibice 9 na FM 95 n'ibice 2 Igisata c'inyigisho mu ntara ubunaho ishure ry'imyuga CFPP muri komune Rutovu intara ya Bururi mu Burundi ryugarijwe n'ubukene bw'ibikoresho baba abanyeshure canke abigisha bavuganye n'umenyesha makuru wacu Alain Yvirankunda bamubwiye ko bitaborohera
Ivyo bikoresho bibuze kuri iryo shure ry'imyuga riri muri zone Muzenga ni nk'imashini zo kubarira impuzu mu gisata cigisha gushona hamwe n'izo mu gisata cigisha ibijanye no gufatanya ivyuma bita soudure ubwo bukene buribonekeza kandi no mu gisata cyo kubaza aho katari gake imashini zibiri ziharangwa zama zapfuye bigatuma abanyeshure batigishwa gushira mu ngiro inyigisho baba baronkejwe mu ishure Aha, ndi mu gisata cyo gushona aho mbona imashini imwe iri ko abanyeshuri babiri cyane batatu mu gihe kera nuko abo banyeshuri bavyivugira umunyeshuri umwe yisangiza imashini bamwe mu banyeshuri kwa hayi jambo bakavuga ko ubwo bukene bw'ibikoresho butaborohereza niyo nkuru Sofariane numwe muri bo
turi nka bashika cumi mu ishuri tukusanga dukora ku mashini imwe bishitse bigapfa ibikorwa birahagarara mu gihe umuyobozi atarashobora gutunganya iyo mashini iyipfuye hagati yacu turicara nituba tuma tukironka ubumenyi bukwi hariho byinshi tuba dutaye tudashobora kubona acaye yaranza tugakora tuntu dusanzwe ne duto duto nyene two kwigirako hariho byinshi tuba tuvuye ngaha tutazi
ivyo bikava hanini gufashanyo iryo shure ryahora rironka zisa nizahagaze kuva mu 2015 nkuko twabitohoje abanyeshuri bakavuga ko biboneka ko bazohava barangiza ishure batazi gushira mu ngiro ivyo bize mu mwuga kandi ariwo bari bazeye ko uzobateza imbere muri kazoza kabo Provis irakoze avuga ati
ivyo bikoresho tutabirose ntamenye twatwa turarondera dufatiye nko kubikoresha vy'amaboko n'isumeno amalabo ayari dukoresha imashini nta plantage kubera twindi twamara kuja mu mihiri wacu ifise ndaza yuko tatagenda gukoresha imashini nta kuntu no buri ubwoba ndi muri pratique nkabura nkuru ba rukananira gukatisha amaboko rukananira gukatisha umusimeno urumva ndafise ubwoba muhira nta mashini ntavura ndo igara yuko no menye ikuntu mfata umusimeno nkamenye ikuntu mfata irabo kugira ngo roro rubaho ndarumugira neza
abarezi b'iryo shure ry'imyuga baremeza ko batishoboje kwirwanako ni kurondera ibikoresho vyofasha mu gisata vyigisha imyuga abo banyeshure ishare bigirimana arongoye iryo shure ry'imyuga sefete agatabaza bagira neza
turafite ngora n'ibikoresho nko muri kutiri mashini bayikoresha gatonyi bipfuye rimwe n'izeri kwa marabo amasiyari ado byose bikononekara materiel zirazinje cyane gose ni ibintu bizinje cyane gose n'ukuri ibintu biramena umutwe cyane gose n'ukuri leta nta kintu kinini yakadufasha ku makonsomable tugendera bakabona ko ivyo bintu bikenewe duheruka ivyo mbwa ntibija mu ngiro n'ukuri ni ikintu kigoye cyane gose
abajejwe intwaro muri komine Rutovu bavuga ko ubwo bukere bw'ibukoresho bwibonekeza kuri iryo shure CFPP bubateye umutima uhagaze na mwarijya ariryo ryonyene ryari risanzwe ryakira abanyeshure bifuje kwiga imyuga Salvatore Simbare umuhanuzi wa Mustaneri ajejwe intwaro imibano hamwe n'imico kama arahumuriza avuga ati
imigambi dufise komine ya Rutovu rero kubera ishuri imyuga itwara uburyo bwinshi rero iyo shuri imyuga ibikoresho tuzosaba duhuru husha dukoresha muri amafaranga twamaturonswa 500 imiliyoni 500 twahabwa na leta tuzosaba ruhusha mu nyuma tuhabahinga biga ibikoresho babikenewe tuyakure muri ayo mahera mbwa tuzobisaba biciye mu nama n'ingingo na leta babitwemereye abahinga babazi ibyo bikoresho ngene bizimbye ngene bigugwa ivyo rero mu nyuma tuzobikurikirana uyu mwaka mu mpera z'uyu mwaka no mu ntango z'uwo mwaka yakunda byo bari byiza titwocerwa rimwe rimwe mu bikorwa bimwe bimwe byo kurondera bo kongereza ku rutoki kushika no mu bindi bo babona bashima gusubumba
ibintu biruko kandi mu gihe hari ishure ry'imyuga haheza amezi atatu nirangiye kubakwa yamara gushika no musi rikaba ritarashobora gukora kumva zuko adafise igikoresho na kimwe cyofasha mu bijanye n'imyuga nkuko amakuru dukura mu bajejwe intwaro avyemeza mu ntara ya Bururi mu bumanuko bw'u Burundi Alain Yves Irankunda icyo cy'a Amerika
Shuti bakunzi bacu turifuza kubamenyesha ko radio Ijwi rya Amerika yongereye ibiganiro byayo byumvikana mu kirundi no mu kinyarwanda ku mirongo migufi bita shortwave ubu mushobora kudukurikira buri munsi kuva ku wa mbere kugeza ku wa gatanu guhera saa 12 kugeza saa 1 n'igice za mu gitondo kuri kilohertz 2755 kilohertz 9815 no kuri kilohertz 11905 kuva ku wa mbere kugeza ku wa gatanu guhera saa 12 kugeza saa 12 n'igice zo ku mugoroba kuri kilohertz 13630 kilohertz 15460 no kuri kilohertz 17530 radio Ijwi rya Amerika radio ya
Ijwi Amerika inyuma y'ikiringo kirenga ukwezi n'igice amashure atanguye ishure gisumbuye ry'imyuga rya ETP Murama mu gisagara ca Kirundo rimaze kwiga ivyigwa bike cane abanyeshure n'abavyeyi barereye kuri iryo shure bavuga ko bahanzwe no kubura abigisha mu buyobozi bw'indero mu ntara ya Kirundo akamenyesha ko ico kibazo kizwi ivyinshi n'umenyesha makuru wacu Jean Bosco Ndarurinze
mu mwaka w'ishure w'2016 ushira w'2017 niho ishure ry'imyuga ryigisha ivyo kubaka ETP rya Murama mu gisagara ca Kirundo byugurura imiryango muri kino gihe abatanguranye n'iryo shure bageze mu mwaka ugira kabiri kuva inyigisho zuguruwe muri uno mwaka abanyeshuri bavuga ko basa nuko bataratangura kwiga
na kimwe turiga makara cyari kwa kundi nyene hari kibazo cy'abigisha mugabo nabahari vyita ko bahari ntavyo base bigisha urumva baraza nyene bakicara natwe tukicara twarinda ko sahindi zigera tugataha
twiga ibintu vyo kubaka n'ivyo guca amabarabara
abigisha buse ngaha nta numwe yizi ivyo bi
ya
abo buse bo nabigisha bizi
batwigishe ikuru general be n'uhundi umwe yatwigisha ikuru z'umwuga ariko nta programme afise
ku ruhande rumwe ikibazo gishikirizwa n'icabigisha ku rundi ruhande kigasongongegwa n'ikibazo cy'ibikoresho n'ibitabo by'inyigisho birongora umwigisha
tubakenera amatodorite
n'izindi materiali dukoresha muri ETP kuko twiga ibintu bijanye no kubaka urumva biragoye na ma materiali menshi tukibura na cyane cyane mu gihe ishuri ryacu rikiri shasha turakenera n'amatara tukakenera ama machine ordinateur n'ibindi byinshi urumva n'ikibazo gikomeye hani ntebe za dessin ntacyo dufise
eodorite n'ibindi nyine bya gucapa amaprama mezire ibiki byose ntake n'ama machine yose nta yanayari.
Abanyeshuri bavuga ko n'umwaka w'ishuri uheze warangiye bigoranye.
Bano mu mbere ntitwize neza kora naho nyene ingorane tugize ubu niyo twagize n'ubwambe. Twari twabuze ama programme nabigisha.
Mwimutse none amakuru mutayize yose.
Batwarayize yose gusa ukuntu batwagize n'ibyo basanga bigoye. Kubera baje kwigisha bateze baratubaza bakaca tubatwari guno munsi bakaca tubaza ubwo nyene bakatubaza interview exam bikaca bitunaniranye. Batwigishije byagiratu bazeho kuko bimwe bimwe n'ubu turacabyika ubu byo mu mwaka uheze byo mu wa mbere.
Ababyeyi barereye kuri iryo shure bavuga ko ari agahombo ku bana no kuri bo. Uyu n'umwe muri benshi bavuganye n'ijwi rya Amerika arashobora kwemera kuvugira kuri mikro yaryo.
Baratonda mugabo ubu nta barimu bafise naho batonze baca baza akaza kirirwa hamuhira nyene ajyane turahomba nyene none nk'umwana nk'icyo yokwize igice cya mbere kigira gihera none azomenya gute icyatize biratubabaza kubona umwana yari karatera imbere hanyuma agaheza agaca asubira inyuma kubera kubura abarimu.
Icyifuzo ni kimwe haba ku babyeyi no ku bana.
Twe twashaka ko baturosa bigisha bakongera turosa programme nta bindi.
Kandi nyine twosaba yuko nyine mwadufasha mukatugira imbere mukatubariza ukuntu abana bacu bokwicara.
Mu buyobozi bw'indero mu ntara ya Kirundo bavuga ko ikibazo c'abigisha kiri mu makomine yose muri rusangi. Kukaba nkako amakuru dukura mu buyobozi bw'ishure ryigisha uburimyi Itabu muri komine ya Gitobe amenyesha ko ivyigwa bitangwa ku rugero rwa 50%. Ubuyobozi bw'indero mu ntara ya Kirundo bumenyesha ko ibikenewe mu bisata c'indero bijya mu cegeranyo kimwe, ico cegeranyo kigaheza kikarungikirwa ubushikiranganje bakukira kugira bwihweze ingingo yofatwa. Aha twamenyesha ko no mu zindi ntara z'uburaruko ubukene bw'abigisha buvugwa. Akarorero ni mu ntara ya Kayanza aho abanyeshuri bo mu myaka ya kabiri mu bisata by'imyuga kuri lise ya Kayanza bamaze indwi imuhira birukanywe inyuma yo kugira yegeregere yo gusaba abigisha mu ndwi iheze. Kuri uyu wa gatatu niho bitegekanijwe ko basubira kwakirwa ku ishure. Mu Kirundo mu buraruko bw'u Burundi, Jean Bosco Ndarurinze, Ijwi rya Amerika.
Jean Bosco Ndarinze na wewe urakenuye mukanya rero ni kiganiro camagara y'abantu no munsi umenyesha makuru wacu Raisa Liliane inamahoro akagaruka ku ngwara y'agasama.
Ingwara y'agasama ni ingwara ifata uwari we wese abana co kimwe n'abakuze. Mu buvuzi bavuga ko bageramiwe ahanini ari abana bafise imyaka iri munsi y'itanu ikanabasinzikaza cane mu gihe baba bataronkejwe urucanco. Kuba baba baracandazwe nabo birashika bakagwara ariko bavuwe bagakira n'ingoga bitagoranye. Muganga Adore Niyosaba arongoye ibitaro vy'akarere k'ubuvuzi k'intara ya Cankuzo aravuga ibimenyetso bikuru bikuru.
Mpatangura kuvyiyumvira ko ariyo yabonye umwana bwa mbere afise utuntu ku mubiri duto duto tumeze nk'uduherehere dutukurije cyane, hanyuma uwo mwana akaba ashuha arashaka kugira no mu mazuru hajya umuntu agira ibiseru akaguma yimira.
Uyu muganga abandanya avuga ko iyi ndwara y'agasama iva mu mugu w'imigera yitwa amavirusi, muri yo utera agasama ukitwa paramyxovirusi. Ikindi ni uko iyi ndwara y'agasama yandukira iciye no mu muyaga bigatuma igwirirana nk'uko muganga Adore Niyonsaba abisigura.
Hajya akorora canke hajya yasamura umwana amaze kuyandura n'ahatabimenyeso abaragira iminsi itatu gushaka kuri itanu uwo mwana ashobora kwanduza abandi. N'inyuma yaho iminsi itanu haraje utwo duherere ku mubiri uwo mwana aguma yanduza abandi. Urumva rero vyiza umwana amaze kwandura bikagaragara ko aragasama yobanza akabangira kuja mu bandi kugira ngo ntabanduze.
Naho ingwara y'agasama ifise incanco zo gukingira abana ukutamenya gusoma no kwandika n'inzitizi mu miryango yo mu mitumba ku bijanye no kubahiriza ikirangaminsi co gucandagisha ibibondo. Ubu bumenyi buke buri mu banyagihugu gihugu ni intandaro kandi y'ugusinzikara kuba babafashwe na gasama kuko batihutira kwitura amavuriro mbere bakabanza kwigeragereza bakagera kuja kwa muganga umugwayi arembye
mu miryango ntibashoboka biyumvira ko ara gasama bigumira muhira hari n'abaca bagenda nko kuri farumasi bakagura akanini twa paracetamol kubushuhe hanyuma ntibaheze ngo biture ivuriro bigatuma umwana asinzikara atari gusinzikara
Nuko rero nchuti bakunzi iyo ngwara tugazoca tubashikiriza igice cyayo cha kabiri cy'ukuntu umuntu yo kwikingira nico akwiye gukora kugira ngo ntimusinzikaze narijya mwumva uretse ko arabana gusa ifata n'abakuze nino rero kuri iyo nkuru ya Raisa Liliana inamahoro menyesha makuru wacu mu ntara ya Cankuzo duce dusozerera ikiganiro wanyu mu ntara cuno munsi mwakoze nchuti bakunzi matwumviriza ndiyani nahazo mari kume kuri micro na Macbile ya Bero yari muhinga bw'ivyuma twempi tubifurije umunsi mwiza